Lidi Gahimbare.
Ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi radio isanganiro kaze makuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Haravuga ubukene bw'ibinyobwa bimwe bimwe by'ihinguriro bwa Rudi muri byo akaba hari nk'ifana na Amstel ndende. Abadandaza n'abaguzi baganiye na hadisanganiro bagasaba ihinguriro bwa Rudi gutorera umuti w'icyo kibazo. Itegeko rigenga imigambwe ngo ntirahinduka ngo gisunge ibwirizwa hashingiro ryo mwaka 2018. Abashingamateka n'abakenguza amateka bakaba bashikirije amakenga yabo kuri uwa mbere. Aho abashingamateka n'abakenguza amateka bariko bashikiriza ibyarangwe we n'ubushikiranganje 10 mu mezi atandatu uyu no mwaka. Nayo barongoye abandi mu binyamakuru basabwa kuba hafi yabo barongoye kugira ngo bakinge ntihagira amakuru cyangwa ibiganiro bica muri ibyo binyamakuru umugehe himirije amatora. Nestor Bankumukunzi arongoye urwego Sense akaba yabishikirije mu rugendo yagize kuri hadyo isanganiro. Idoni mukanya François Akimana ni wari muhinga bw'ibyuma sangwe ikadze. Ndasekwa ikadze murano makuru duhera mu gisata cha politike. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bararaje ushinga nuko itegeko rigenga imigambwe ritarahinduka ngo gisunge ibwirizwa hashingiro ryo mwaka 2018 kandi amatora yegereje byashikirijwe ku munsi wa mbere w'inondwi igihicegera cya mbere cy'umukuru w'igugu yariko arabashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganje 10 umwegukira mu mezi atandatu ya mbere y'uno mwaka 2019. Gaston Sindimwo avuga ko isubirwamwo ry'iryo tegeko riri mu byihutirwa agahamagarira imigambwe kwitegura guterera ibyo yifuza ko byohindurwa. Eri Nibel Nibigira
ko mbona imigambwe bucitangura kwiyamamaza izo kwiyamamaza atabwirizwa igenga
amakenga yabo bashinga amateka n'abakenguza amateka ahagaze ku kuba itegeko rigenga imigambwe ritarahinduka hisunzwe ibwirizwa shingiro rishasha ryatowe mu mwaka wa 2018. Pascal Nyabenda arongoye inama nshinga amateka abona ko ririko riracegwa afatiye ku gihe gisigaye ngo imigambwe yitaba amatora
ari ibwirizwa rigenga imigambwe taratu ibwirizwa rizuza ryari ko mbona imigambwe bucitangura kwiyamamaza izo kwiyamamaza atabwirizwa igenga rihari kuko turafise ibyo twahinduye mu bwirizwa shingiro mugabo mu bwirizwa rigenga imigambwe ntikirahinduka kugira ngo iyo bwirizwa yisunge ibwirizwa shingiro none ko riteba kandi bihe nabyo mbona biriko biranyaruka bizoza cyane.
Kuri ico kibazo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yishura ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo bujejwe imigambwe bugiye kwihutira iyo nteguro y'itegeko. Gaston Sindimwo asaba imigambwe gushikiriza ibyo yifuza ko byohinduka muri iryo tegeko.
Mwavuze muti ari amabwirizwa murindiriye cyane cyane ibwirizwa rigenga imigambwe nibaza yuko mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ico gikorwa kiko kyategurwa kugira ngo amatora azoshike ibwirizwa rigenga imigambwe ryashoye gushika ngaha mbere bikaba ari mu bintu byihutirwa tugiye gushikiriza kugira ngo iryo bwirizwa rishikeho. Tugasaba mbere n'abanyamigambwe ko bokwitegura kugira ngo baterere muri iryo bwirizwa rigenga imigambwe.
Itegeko rigenga imigambwe muri kino gihe ryashyizweho ku igenekerezo rya 10 Nyakanga umwaka wa 2011.
Eri Nibere Nibigira urakenuye mu bijanye n'ubutungane ugufutwa kw'amashyirahamwe Force Akate Fokode APRODH na RCP ngo ryakozwe hisunzwe amategeko na ikiringo cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ngo caciye mu mategeko. Uko niko imanza zaciwe na Sentare ya Afrika yo mu buseruko aho leta yari yitwariwe nayo mashyirahamwe byashyikirijwe n'umuyobozi ajejwe itunganywa ry'urwego gutungane akaba n'umushingwa manza wa leta mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri no wa kane. Nestor Kayobera akavuga ko ubushikiranganje yegukira bwanezerejwe n'ingene Sentare ya Afrika iyo mu buseruko yabyifashemwo. Fidel d'Antoine Sabimana
izo manza zibiri zose zacitse mu ntango z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Umushingwa manza wa leta Nestor Kayobera avuga ko rumwe ari urwo leta yari yitwariwe n'amashyirahamwe adaranira ibyicaro vya politike. Yavuga ko ikiringo c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza catanguranye n'umwaka w'2015 kitubahirije amategeko
yerekeye urunani rw'amashyirahamwe ari igihumbi yo muryango wa Afrika y'ubuseruko aho yitwarira igihugu c'u Burundi akitwarira umugwiseni akitwarira umunyamabanga wa Afrika y'ubuseruko asaba yuko iyo twitoza ko yicwa Petero Nkurunziza kwari ko kunyanza amategeko ko kwari ko kunyanze ibwirizwa rigenga umujyango ejo bundi tariki zitatu yuko za 12 uyu mwaka sentare yarayishinzwe urubanza aho yerekanye yuko ingo ya sentare ije kubaza ibwirizwa shingiro itaho nyanze iteko na rimwe rya ibwirizwa shingiro rya bari iteko rigenga umujyango afuka buseruko
urundi rubanza rwerekeye ifutwa rya mashirahamwe 5 yafuswe n'ingingo y'ubushikiranganje burabe by'intwaro yo hagati mu gihugu
urubanza rujanye n'amashirahamwe ategamije ibisho vya politike yafuswe n'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nishangwe bita force akat aprodh fokode hamwe nishangwe bita rcp iyo sentare yarayerekanye yuko ico abashinga manza ba leta bavuga ko arico yuko ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari ingingo itaho nyanga iteko na rimwe rya biteko rya amashirahamwe atana ibisho vya politike rya bari iteko rya umujyango wafika guseruka
nistor kayobera avuga ko mu manza 41 yitwariwe muri iyo sentare ya Afrika y'ubuseruko rumwe gusa rujanye n'itogwa ry'umunyarwanda ku burongozi bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ariko imaze gutsindwa ariko nago nyene akamenyesha ko rukiri mu yingururizo
isanganiro inamisumbi ngimba
kwisaha zitandatu zirenga ku minota 32 makuru tubateguriye abandanya mu bijanye no kumenyesha makuru ugwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora CNC rusaba abarongo yabandi muri ibyo binyamakuru kuguma hafi y'abamenyesha makuru kugira ngo bakinge ko hari amakuru canke ibiganiro byoca muri ibyo binyamakuru byotuma ibihe by'amatoro Burundi bwimirije bigenda nabi byashikijwe n'urongo ye CNC kuri uyu wa kane ahejeje kugendera radio isanga Niro Nesto Bankumukunzi akavuga ko ibinyamakuru bifise uruhara rudasanzwe mu itunganywa ry'amatora akemeza kandi ko ingendo nk'izo mu binyamakuru zituma haba ukuyaga kukaba kababakiye tumukurikira
iyo abantu baganiriye havamwo ikintu ciza kandi n'abarongoye ibinyamakuru bo nyene barifuje yuko iki kigo kijejwe gukurikirana ingene bikora bovugana kenshi bakagira inama bagahanahana ivyumviro kugira ngo ibibazo bitandukanye bishobore gutorerwa inyishu kindi nuko turiko turagenda buke buke twegereza ca kiringo nyezi na c'amatora byabaye ngombwa rero yuko tugendera abarongoye ibinyamakuru bitandukanye kugira ngo ugane ibibazo baba bafise cyane cyane duhane n'impanuro kubijanye n'ingene abamenyesha makuru bakora neza kugira ngo ibinyamakuru bigire uruhara gwiza go gufasha igihugu gutunganya amatora meza kugira ngo rero ibyo bishoboke turabasaba yuko nk'abarongoye abandi bobama ku munsi hagufi kugira ngo ntihagire umenyesha makuru canke ukora ibiganiro ibicanke ibindi yohava yihenda kukutamenya yohava yihenda kugusamara abo nabo bajeje kubarongora batari hafi ngo bakebure twabasabye rero ko kwa mahagufi kugira ngo bakebure ntihagire amakosha yohava kogwa maze agatuma kumbure biciye mu gushikiriza amakuru nabi ibiganiro bibi byohava bituma amatora turiko turajamwo atagenda neza ibyo nkuko twabibonye muri kahise tukaba twarabonye yuko bikunda gutera ibibazo igihe cyose habaye umumenyesha makuru yakoze nabi
Nesto Bankumukunzi arongo y'ugwego CNC mu bijanye n'ubudandaji hari ubukene bw'ibinyobwa birenga bitatu bya Burundi mu bunwero butandukanye gato mu gisagara cha Bujumbura ibyo akaba ari nk'ifanta na musendende aho ngo bishobora guca indwi zibiri zirenga ibyo binyobwa bikabura canke bikaboneka ku rugero rudakwiye abadandaza canke abaguzi baganire na hadisanganiro bakavuga ko bitaborohereza bagasaba ihinguriro Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo binyobwa biboneke ahonera muco
bimwe bimwe biraboneka ibindi birabura ama beshu
mu mwaka butandukanye hagati mu gisagara cha Bujumbura amakazi y'ibinyobwa nka Amstel ndende Amstel ngufi bita beshu badru ifana na boke ziragaragara ahandi naho ugasanga habonetse urugezo ruto hagereranijwe n'izahora ziboneka kuko bamwe mu bakorera muri ubwo bunwero babivuga
bimwe bimwe biraboneka ibindi birabura ama beshu ama musteri ama boke n'amafana araheze igihe kirekire kingana nk'indwi zibiri ubyezi tatatu tutazironga ngako kabari wacu
turahomba cyane kuko utari kuradandaza kandi ari cyo jejwe urumva ko utegerezwa guhomba kare harashora kuronka nk'amakazi nka 3 4 ariko uyu munsi turose turonka imwe umva yuko turimo dukorera muri moye
sabakorera gusa mu nwero bidoga n'abadandariza ibinyobwa by'ifanta mu mabutike bavuga hagahomba ari kanini umwe muri bo agasigura kwe horaronki kazi ya dishika chumi ngwari kubu ngofise zibili gusa
mwisa antwe ifani itahani bidi nibi sohoka urona ngobo dusa tuwa tutandaza nibi indi hawari bitumbura hayo nibi indi bidi bijana na mafana nukufuga ngorero iyo mafana tutayafise nibi nibi sohoka ikitumba niki sohoka sambusa ni sohoka ikinuchosi kijana nifana niki sohoka wachawagenda mwisa antwe tuiko tulakota fise mafana
kuruhande guwa waguzi huku mwe habishikiriza wakuitroko guwa ugiru mwewe se ihereze icho yifuza
latesu ni kuko na habikihari chanywa museri ndende ahamuya munda ilongani haivuru kukachumutimo wa wifuja wama tukwe mfuruma kukye kuronde kinu kabura kuna oru mwenyesha makura vizi huguizu wa madepo brasika kuri kila ningene madepo ahabuka kwa usanga mengo daba tukono mengo madepo mwe mwe naronga
yeba abadanda zibinyobuka vya Burarudi change ababji hereza basaba ihinguriro Burarudi kukore bishobo kabjose kugira binyobuka viboneke huko vya ahora abu wakashikiriza kujyo kena gato mga kuyonekeza buhoro buhoro kuva mkwezi kwendwi uyumunga katuri mgo
onera mucho urakenuye ndamenyesha ko mwishira hamwe rihingura ibinyobwa Burarudi tabarondeye kugira ngo bagire icyo babivuze ko tukaba tutara baronka na mukuru w'igisagara cha Bujumbura saba bafise ubunywero kutitwaza igihagararo bafise mu kutubahiriza ingingo zishinga amasaha yo kugurura no kugara ubunywero mu nama n'abafise ububare mu gisagara cha Bujumbura kuri wa kane nabamwe mu bafise ububare basaba ko amasaha yo kugurura ubunywero yokongerezwa abandi nabo bakabona ko habaye kugabanya amasaha y'akazi n'amakori yogabanywa hakaba nabasaba ko nyabuna bokora amasaha 28 kuri 28 kugira ngo bisununure nkuko bikogwa mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'amagara y'abantu imfashanyo igizwe n'umuti w'ibinini bya Albendazole bivura inzoka zo munda birenga miliyoni 10 nibyo byaronkejwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuri uyu wa kane Joseline Sanderugeze umwunganizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu akavuga ko uwo muti uzokoreshwa mu nyisekeza ryo gutanga imiti itegekanijwe n'ubwo bushikiranganje kubana bari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 14 ubijanye n'imibano abantu bagera ku 400 245 nibo batagiraho bakika umusaya nayo amahegitari angana 331 niyo yononekaye mu ntara zitandukanye z'igihugu biturutse ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga yibonekeje mu kwezi kwa 10 umuyobozi mukuru w'igisata kijeje gutabara no gukinga mu bihe by'ibiza Komisere Ntemako Antoine akavuga ko abantu bakomeretse bagera ku 217 tumukurikire akaba yakuye ku telefone na mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga
ibiharuro tumaze gukuronka mu gihugu cyose kuko tufatiye ku ntara nyinshi zarashikiwe ntara 15 twarashoboye kuronka ibiharuro bitandukanye by'ibintu byononekaye nubwira hamwe muri rusangi amazu amaze kubomoka n'amazu yababa 997 mu ntara zose murumva ko abantu bababa 445 bari mu kangaratete batagira aho baba basabye indaro mu babanyi barafashanya mugiye basabye indaro murumva ko bacaba ba umuzigo kura wabanyi hakaba rero na imirima yononekaye kubera iyo mvura ni hegitari 331 birenga gatoya no kuvuga ibirometero kwadarato 312 murumva imirima nk'iyo abantu bari bafise ntibazokwimbura no kuvuga yuko kubyerekeye ibyimbugwa ibiribwa hazoba badashanje cyane badashobora gufashwa hakaba rero n'ibirasi byana n'indwi byononekaye kuguruka canke kumoboka impome hakaba rero n'amabarabara amwe yabomotse ayandi bona yuko hariho amangenge ashobora kubomoka vuba nk'amabarabara y'indwi ibarabara rya mbere n'amabarabara ashobora kononekara hadakozwe ikintu cyihuta kubyerekeye abakomeretse nabo harakomeretse bose hamwe abo twashoboye guhara ura 278 kubasize ubuzima ku gihe cyose bitewe n'iyo mvura 116
muri kumuraraba uno munsi turashobora kuvuga yuko mu Burundi muiteguye koko guhangana n'ivyo biza
mu Burundi turiteguye nyene kuko ahandi hose bitegura kuko igikuru nuko umuntu yamenye yuko abangamiwe yamenye amangenge yamenye ifatwa cyo kiza aba yamaze kumenya iyo ngwara kuri rero ni leta yamaze gushyaho izo nzego dutandukanye dukinga ibiza no gutabara muri ico gihe rero turakorana tugira amanama kugira ngo twegeranye zofashanye uburyo ntiburakwira ku bintu bitandukanye nakubwiye yuko habuze carte ya mangenge tumenye aho ayo mangenge atumbereye neza na neza kubyerekeye uburyo leta nayo nyene iregeranya icice ku bushikanganje butandukanye imbere yaho ubushikanganje bwo gufatana mu nda ubwo buryo buriho mugo ntibukwiye
Kisa standatu zirenga kuminota mirongine nibiri nonga hasoze ano makuru reka nshime mwebwe mwese mwarimu yateza abiri nshimire François Akimana yadufaje mwiga bw'ivyuma mugira umutaga mwiza